Ed est News with America. Yesuti America ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabanda rero ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Zindi zari ziturutse muri Kamanyura na muri Kavu zose zikaca zihagarara kubera ayo masasu yari menshi cyane. Hanyuma rero niho twabonye kuri ngama 19 bazanye abagore babiri bari bamaze kuba blessé n'ayo masasu.
Ono umwe mu banyagihugu bo mu karere ka Kiriba mu ntara ya Kivu yo mu manuko yabonye bamwe mu bantu bakomerekeye mu gitero cyakozwe ku modoka yari itwaye abantu benshi turavuga no ku mikangara 30 yo mu ntara ya Cibitoke yari yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu ndwi heze yasubijwe iyo ya Jiva. Tubafitiye n'ikiganiro muri kuri kuri. Amakuru yo mu karere mu Burundi, imikangara 30 yo mu ntara ya Cibitoke yari yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu ndwi heze iri doga ni nyuma yaho isubijwe iyo ya Jiva kandi yazayatanguye ivyigwa vya gisirikare mu ikambi y'Ibururi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Iyo mikangara ituruka mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke yari yatoye ibibazo byo kwinjira mu rwego rw'abasirikare batoyi no mu rwego kubisongereza imuntwaza ngabo vyemezwa na Patrick niyo mwungere umwe bo muri iyo mikangara.
Ikibazo barahamagaye turarondera vyangombwa turagenda turakora hageze ko dukora baratuzaniye amanota turabona ayo dufise baratwereka amamaze kuyatwereka niho babisohora bakagira afishaje tukagenda kuyiraba tukabona amazina yacu ariko. Tumaze kubona amazina yacu ariko kabaye kujya kwitegura kugira ngo umuntu bazibaze kumutora kuko twari tubizi ko azaza kudutora.
Kugaruka ndigwerewe rumaze kujanwa mu ikambi y'Ibururi iri mu manuko bw'u Burundi kwashikanwe ku igenekerezo ya 15 kuno kwezi kw'indwi uruhamara indwi imwe gusa ruca rusubizwa mu ntara ya Cibitoke iyo gwa Jeruva. Ingingo iyo mikangara igizwe n'abashaka kuba abasirikare bato y'24 abashaka kuba ibisongerezi mu ntwaza ngabo batandatu harimo abigeme batatu ivuga ko arakarenganyo. Patrick niyo mwongere yiganijwe rya Amerika uko ibintu vyagenze.
Dushitseyo nyene bakaturabira mu mashine ko atawivye kuri bijya bya karanga muntu nyene bakaturabira tugasanga ibintu bimeze neza nta yerere ariko ku mutwa tatangaye dusanze ku munsi wa gatanu baraduhamagara baratubwira bati nimuje ngaho barahasoma amazina. Amaze gusoma amazina baraturobanura baca tubwira ati ngo tugende ku biro. Turagenda ku biro dushitseyo barasura n'umundi baturabira mu mashine basanga ibintu bimeze neza. Niho rero umukomandase yatubwira ati bahujya nimugende mwitegure mugire mutahe. Twakiye tugenda tuyitegura turuburiye imodoka hama tuca turaza.
Ivyuka abo basore nabo bigeme basubijwe mu miryango yabo bari bazi ko bagiye kwinjira mu gisirikare zatanguye kwibonekeza kuva umunsi burizwa imodokari za gisirikare bagana ubumanuko bw'u Burundi. Ivyo vyemezwa n'uno muvyeyi yari yaherekeje umuhungu wiwe.
Je umwana wanje yakoze ikibazo mu bandi akoze ikibazo mu bandi arazambwira ati papa nukuri natoye ikibazo ndafishije sawa mwana mu nyuma ku munsi wa muhungu naramuherekeje mugase kubera amagara make bagumye bankingiriye ndumva batatu bambwira bati ye wa muhungu wawe bamuravye mu maso ubajanye cyangwa ngo hagarara ngaho akira ati hagarara ngaho baramubaza ibibazo mu nyuma niho nyamwana namubaza mbega ivyo bakubaje n'ibiki ati bambajije nguruwahe urumva ivyo yamwishuye sinabimubajije ko bari bagiye.
Ico bamwe mu bavyeyi babwijwe irya Amerika nuko abana babo bazize ko batari mvukira zo ngaho mu Cibitoke kandi bamaze igihe bahaba. Uno muvyeyi ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba uba muri site ya Karurama hafi y'umurwa mukuru w'intara Cibitoke. Aho niho leta y'u Burundi avuga ko yamuhaye urusago ababazwa ningene ikibondo ciwe casubijwe inyuma.
Narimviriye aho mbone umwana wawe wanje bamwirukanye rimbere none gaye ko leta ari yatuzanye ngaha bakaba bategetse batubwiye yuko ata burenganzira ndabumwe dufise mu Cibitoke n'abana bacu ata burenganzira bafise mu Cibitoke none nta kuntu ko ari leta yatuzanye yo dusubiza tuzoronka uburenganzira n'abana bacu tugaha mu Cibitoke tukababisa abafite uburenganzira kuko urumva gutegetse amaze kukubwira ati nta burenganzira uhafise cyane nimbira ko bo fata bakadusubiza umwe wese yoshobora kurenga uburenganzira.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya iciyo ngingo yavuye ko ariko ryakenye uramutswe intara cy'ibitoke. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bamenyesha makuru bakorera muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, nuko Buramatari Joseph Teriteka yabarungitse kubariza mu gisirikare cy'u Burundi ngo menya ko ku rwego rw'intara cy'ibitoke abagera kuri 50 aribo bari batoye ikibazo cyo kuba abasirikare batoyi, 25 bari batoye ikibazo cyo kuja mu bisongerezi by'intwaza ngabo, 9 nabo bari batoye ikibazo cyo kuja mu ntwaza ngabo mu ntara cy'ibitoke. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yemeye kuzogira icavuze kuri iyi nkuru ku munsi wa mbere w'indwiza. Ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane tariki 26 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2018, abagwanya ubutegetsi b'abarundi bo muri FNL yobowe na Alois Nzabampema zishe umusirikare umwe muri wa leta ya Congo bakomeretsa abanyagihugu bane bari bavuye mu isoko yo muri Sange bagana mu gisagara cya Uvira, aho ni muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha zimwe mu ngomere twasanze zijyamye mu bitaro bya Centre Hospitalier ya Witem Sepak Kiriba avuga yuko abagwanyi b'abarundi ba FNL babarashubwe bari bavuye mu isoko muri Sange kurangura ibigori n'ifu ndetse n'imyumbati berekeza mu mujyi wa Uvira. Bageze kuri Kiriba yitwa Kagunga, nibwo abo bagwanyi bagaritse imodoka yari batangira kubambura amafaranga, amatelefone ndetse n'ibyo bari bavuye kurangura. Ibi kandi bikaba byemezwa n'abaturage bo kuri Kiriba.
Ejo twari twicaye ngaha ku muhanda yari ngamasa y'18h mwe niho rero twumvise amasasu menshi menshi yaturuse hakugya muri Kagunga na ya fashingu mudawu isa cyango isa imwe ni gice niho rero twabonye imodoka yari hora yivaza muri Sange, zindi zari zituruse muri Kamanyura na muri Bukavu zose zikacha zihagarara kubera ayo masasu yari menshi cyane. Hanyuma rero niho twabonye kuri ngama 19 bazanye abagore babiri bari bamaze kuba blessé nayo masasu. Bavuze ko ibintu binshi bari bafite babijyanye gabisa ni modoka imwe ibisi bakacha biturira barayitwika kabisa.
Batwaye ibiki n'ibiki
byo batwaye? Bavuze ngo batwaye amahera nibigore n'imyumbati nuko nyene byose barabijyana.
Fazil Beatrice warashwe amaguru yombi agira ati badusabye amafaranga turayaba ntibemera, batangira kutwambura ibitenge ngo barebe amafaranga mu makabutura no mu majipo, hanyuma batujyamisha hasi. Amasasu amaze kuba menshi nibwo twatangiye kwisha munsi y'imodokari, nyuma niho bomba bayite ku modokari yaciyemo amaguru yanjye. Perezida wa Societe Civile muri teritwari ya Uvira Bwana Claude Misari kwasanze aho iyi modokari yari itwaye abacuruzi bakomeretse yahiriye, yemeza yuko aribwo bwa mbere abagwanyi ba FNL bakoze igikorwa kigayitse cyo gutera bombi modokari bamaze kunyaga abacuruzi. Claude Misare avuga kandi ko mbere y'uko izinyeshamba za FNL zitangira kunyaga aba bacuruzi zabanje kwica umwe mu basirikare batatu ba FARDC bari ku burinzi ahitwa Nyamwema. Uyu musirikare wapfuye kaba yarasanzwe gukorera batayo bakomanda 341 ikorera Kabunambo. A Claude Misara kabagira ati
mbere wanze operation wali fiatu
mbere yo kwiba barashe masasu ku birindiro bya FARDC. FARDC bari batatu umwe agwa aho ngaho, abandi nabo bari basigaye bigwanaho bakomeretsa abagwanyi. Kuko umanutse hano hepfo hari amaraso menshi kubera umujinya mwinshi, dutekereza yuko ari impamvu bacwitse imodoka. Nagabire Jeanette nawe n'umwe mu bakomerekejwe amaboko atangaza yuko nyuma yo kuraswa no kunyagwaho ibyo bari bafite, aba bagwanyi bagabuye ifu n'ibigori ndetse n'imyumbati bazamuka imisozi yahitwa Kazimwe, aho ni muri groupe ya Muhungu muri teritwari ya Uvira. Umuyobozi wa Centre Hospitalier ya Kiriba Witem Sepak Dr Yamani Ruhinduka yabwiye ijwi rya Amerika yuko bakira inkomere zine ariko zitatu nizo zibabaye cyane, kandi ku gicya munsi cyo kuri uyu wa gatanu bari bategereje imodokari za Croix Rouge kugira ngo zijyane izinkomere kuvurizwa mu mujyi wa Bukavu. Mwomenya yuko nubwo Societe Civile ndetse na FARDC batangaza ko ari FNL yishyuye umusirikare ndetse igakomeretsa n'abo bacuruzi, ku ruhande rwa FNL ya Alois Nzabampema ntacyo baratangaza. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika kuri Kiriba mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kwanyaburunga, kwanyaburunga,
kwanyaburunga,
Nikiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana saa 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Ubuheruka muri Kirukuri.
Nabonye umuntu wangu. Ashobora kugubwira ibya zibera. Ingo tugende.
Bya kweri yari. Urakoze vrema. Uri hano none tugende.
Okay.
Eh?
Yonga.
Eh? Ego ni jeyo?
Yo, mwami.
Polisi
ni biki?
Mufate.
Ni biki? Mwami, uya mwami ya gidiki, mwami ya gidiki.
Zahavuye bigenda gute?
Mwami,
Sashef,
ushatse unyishure neza ibyo nkeneye kumenya byose. Kuko umbeshe urazi ko nshobaye kubigusokoroza ku ngufu. Aho turumvikanye?
Ego.
Ha. Okay. Bon, iki kirato. Harawo ubwize.
Nyakubaho brigade. Jesse nobeshe. Icyo kirato ndakirato. Gisa nikiri hano baheruka kunye.
Ni gwawe? Si gwawe.
Ikirato ni gwanje. Mugabo nyakuba.
Uremera ko ni gwawe?
Ego ni gwanje.
None wosigura ingene cyashye saha uri nzu ya zibera.
Ivyo je ntavyo nomenya chef. Nuko ntavyo nzi.
Ngo ntavyo wamenya.
Ntavyo nzi. Gaso, silas. Mwana.
Sa?
Bego kurazi ko kubesha imbere y'inyamira mabiri. Ndabona amategeko.
Ivyo
arizi?
Ndabizi. Sindi ko ndakubesha nuko.
Woshaka ngwize kuri rero. Okay. Je comprends. Iki kirato.
Chef. Nukuri.
Ko wemeza ko ari gwawe.
Nje ntavyo.
Cyashitse kubisigara by'inzu ya zibera gute?
Nuko chef. Je byo birato hari hazi iminsi ndabibutse.
Wabutse cyane.
Hari hijya yejo. Nari nabimeshe ndavyanikira imbere y'inzu. Ngiye kubiraba ngo ndavyamba isanga byagiye. Kandi sinzi n'umuntu yabitwaye.
Usanga byagiye.
Kuri nasanga byatwaye.
Sikuvuze?
Yego.
Nega mana.
Sa
umwishizu yatibedisha. We warorihe.
Urya munsi. Chef, je nari kumwe n'abagenzi gukabari wanje. Ndavyibuka neza.
Uwambira aba bagenzi mwari muri kumwe.
Ego she twari kumwe na Chondo na bakibusi a rero
no batuma kubunyene ibyo uvuze bo vyemeze
nuko ibo vyemeze kuko mbere ushima uwo muzi twateramanye umwanya utari muto twavanye hafi saa 3 z'ijo
uko nokuri
nokuri nibo twari kumwe none ganya kubaho no babeshira iki
gaso
sa gaso nokuri
hari cyo mama muri musanzu mupfa na mwampi
nta nakiba
cuba cyatumye
gaso nta
nakiba agomba kwisha mama
gaso
chef jewe kuvyonze nukuri nta nakimi twa
hari nta nakimo two nukuri nta nakimo
mugabo gusa umunsi mamafa harabaye ikintu giteye amakenga
ikintu giteye amakenga cyigiye
urya munsi nyere mamafa uyu muhungu mwampi niho yaraye mama yari yamutumye ko
yego
hanyuma mama akira dusora twese ngo basigane na mwampi ukira mubwire urumva muri uwo mwanya nyene twumva ngo mama arapfuye
donc mama wawe yacikanye bari kumwe na mwampi
yego
niwe bari kumwe Sigura ko mama shobora kuba yari yamubonye urya munsi baza kuduturi
je wa mwampi
mwampi rera abonye ko mama amahamagaye ngo amwagirize acara muniga ngo ntibije habona
je we gagaso gaso uri umvira ko je no narise mere wawe kwe
gaso
ni wewe nyene
chef si je na mwishije nuko si jewe
basi uramira ko zibera apfuye muri kumwe
basi nakundi
sheri karibusha
funde Wasubiri?
Sa? Nasubiri yiki.
Ya kunyibazisha nkaho umengo ntuzisho wakoze. Kuri yaraje kundaba yidoka ko impunzi za mu marido tumbura twiwe ubone. Eh? Nguguma wirorerera nti wababuza.
Sheri.
Navya sheri ngaho. Wasubiye gukora amafuti vrema? Eh? Umuntu akarenganya ubone kwinumira vrema. Ni match ya football wari kurarorera cyane.
Umviriza basi.
Numviriza iki? Ubwo musubire muri ya mafuti ya mafoza.
Umviriyo nawe.
Sheri, ntabarumbarire. Vyaguhereye. Kora gasa ugutwiwe ubona
okay okay navyumvise rero Mana. Unyumviriza nanje.
Oya.
Ndemera ko nakoze amakosa.
Wayakoze n'ukuri.
Ndavyemera frem. Ari kubona kore ari kararenganywa ngo numwe.
None vyaguhereye he. Vyakugendeye gute.
Birashika.
Mbe nk'ubu murabona ko bishobora kuvyura icuka kibi hagati y'impunzi n'abanyabugo.
Eh? Yego kore yarenganijwe kandi twarakoze amakosa. Mugabo. Tije urya muri mwacu.
Umva.
Warandwe ibimwe kitfungu.
Ubu rero ugira utangure kurondera isiguro.
Oh, yasukurondera isiguro. None wose kugura gute. Ingine abantu baza bakaranda ku murima ibakaje banyika kandi hafi yaho hari position y'ipolisi.
Dufate data wanje ko arabanyabugo bo barawuranduye. None umunyabugo wese yirenganiye aca ko mumporera.
Yerege ivyo nanje ndavyumva. Mugabo kandi yagize bamwe muri twebwe ibatwagwa n'agashavu. Ah, araho numva no batahura
uko vyo babiri kose. Ntibari guca barengera kuri kore ngo bamumarire udutumbura twiwe. Ivyo nibibaho.
Mugabo nivyo. Korera guye mu mpororo kwera.
Kumenje ko mwaramaze kumenje. Ubu gisigaye n'ukuraba ico twokora dusukemwe mabise ntibe have bisubira ko vyura icuka kibi hagati impunzi n'abanyabugo.
Je hubwe ico mbona imbere ya byose. Twobanza kuja kuraba kore.
Mujye kumuraba mudashobora no kumuriha ibitumbura vyiwe.
None twamuriha dukuye he n'ubuzima turimwe mu ikambi. Mugabo basi ntashobora kumuriha. Twovuma tukamusaba n'imbabazi.
Ishe. Nuko kama sando kuya bandi indi zikigabukibuke abone uzanyiki
oh nzanyi fina gahuzo iforoma zibiri nibumba zitandatu
tura sha kume mu zamaze kuvyika
imboga ndose ubunyene mu bucaho cago era abazira cataru
utije wareya simbona Mvuza kwa mbaga zaabzize, uchokule shombo kwirembo. Mvuza kwa zikomeye, ziri njira mwe zine, baka kulia.
Mwramba walira, shefu. Ele gandhi mshasha nga hakumwe.
Zoro usia kwa kinga na zesozo.
Heko, ni mufashe gatoyi, mufatiri kinga na
zesozo. Obwa watu wabaji jeneza jewisho ni nga hakuli zine. Wabaji juo ndiwe.
Mwramba walira, nababgie kwa di mshasha.
Njora gufata ingingo ubunyera kwa tafiza awe zosora kwinjira kuri zina yanje.
Yo, oya chef. Nukuri ni mumbabarire kanciyemo.
Ciyemo. Ciao turabe.
Chef, ehe nukuri ni mwirabire. Je ndazi ko nabaza ni imari bona.
Wawoi. Suzinyuma. Kwara suzinyuma. Ifiza wasizo.
Chef, mugabo. Mugabo nukuri. Jenda ziko zaifizi iza.
Izo sanda kuza ubona zipakiye neza. Ubona zipakiye gutizo. Murashobora gukora amanyanga muzana ifizi zituzuye ngaha. Kwara suzi nyuma.
Muta. Isanda kuzanje ziruzuye neza.
Iki, wibaza ko ntabibona ko musa atakiri.
Eh? Ariko none gamuta. Nari gupakira hejuru zikuzura musa taziri.
Eh? Turiko turaharira rero. Eh? Nakubwiye ko musa atakiri yo nakiri yo.
Oya nukuri
niho wavuze kuri mushasha buraweza abandi ngene bapakira isanduku neza zikuzura
none bapakira ukundi atari ukunyene
umvere sha ndakubyira ndumva ko utarakanura mu mategeko urazumva kugira isanduku yuzure neza
yego
ni ngombwa kubanza gusasa neza musi ugashyiramo ikintu nyikiyeri
kiyeri
ugatarira urenza ku ifyejuru urabyumva
yego ndavyumva chef
mekinyo wo muri nibiki ko mugumeje ngaho ntumure kwenge wa mwaki harimo ingorane
oya ahubwo nari nayo ndamushimira kwaza nyimboga zimeze neza
ah sebo sebo
yego
okay
ehewe
yego
twara hariya kururiya mujyango bakwaki
yego nyakubaho
uve uve umvise cyane kubari
ngorane
bita ya mugabo
ni sawa chef
Kena shaba kwaki.
Ego. Mugize neza.
Hallo. Ni sawa sha. Kwa? Mwamara funzwe. C'est pas possible. Cha. Byagenze gute. Yo. Donc now we have you neza. Okay. None arisa niwe bari kumwe rero abamagarika. Sawa, sawa. Rekanje kumuraba n'ubu byarivyo. Merci sha. He urakoze.
Leka ndagihamba hanyene nibazohave bakimfata namaze ngo bahave bamenya ko arije na byivye nawe no ash yo wumva inyuma y'inzu nta buzokizura bash gasora zorinda pfa apfa here hazi ko ari mwampi yaje kubaturirira mu nzu sha mugabye kirato ndakiravye iki kirato cha mwami cari ciza ndake nuko mugenzi wacu bakigumije ku gipolisi nofumye nja kukidandaza hari yivugo rekanyarutse ndagihambe gasore ataragaruka nahava ngundura mana ikigongo umbe gasore aramfashe
gwaga
rekanagihambe ningo gatarakibona
Eba shuri mubiki Mungi kwa hugi soromi vyo guteka ninza ranzanyi
Guteka so
Nisao
Uzuvuwe kukipolisi
Basha ndafuye yo kandi ibintu vya genze neza Eka jena giri ukura soroma mateki
Wapi
Kandi mengo nikinwe jie guhamba
Apu Nikive basha na sanze chafirie mchumba Janza hugi hamba ngo nikinu ukire munzu
Imbebo Kumenga hagi ya mchumba na ambe bazahora
Onewo chuzibo na lero Ahubwo mbwira sha ingene byagenze ku gipolisi.
Basha, mwampi yakinjiye.
Hehehe. Koraha. Swaga umukono.
Basha. Bigaje toto yambiye ko bacho bakamushiramwe mu kurindira amatohoza here. Akubitwe ntahe mu gahanga.
Huhu, basha. Niba munyaru rya mugesera.
Naho mama atashagaru, mugabo ntacu.
Oya ntacu. Ahubwo niba nyarutse bamwize impimba rakamena ibanga.
Sha, mugabo je ndo ndavyumvira bikansiga.
Bigusiga gute kandi byose byagiye habona.
Mwana aho twabaniye nta kintu na kimwe kibi na ibwa mwumve ko.
Huhu, umve wa muhungu basha.
Sino kugeze nibaza ko yokubaho gukora ikibi nk'icyo.
Mbe basha wumeze gute. Barya bameze nk'urupfo. Bariyoberanya ntupfa waratoye ikibarimwo.
Sha, biragoye gutahura n'ukuri.
Ari, n'inzu sorori zose wakoranije. Nizugombuge muriye mu mwana. Yo, none gasha Sandra. Naboshye ivyo kugira bitagira gasose n'ukuri. Poperanya byose mu sorori imwe.
Misorori mwe yamaraga Sandra uya nawe
banganya byose mu isorori mwe sha umushire dayore nakome niwe yavyikwegeye
yo umve hemwe Sandra nukuri
mwampivre mu muntu twese twahura twemera none final mu muntu wo kwizera ninde
eka baramubeshira Sandra baramubeshira nukuri mwami
nawe areka kumuharirira
eka giye ndabizi ko mwampa tari we yaturinzu yazibera
ndabizi ubizi gute wewe
eka nta mwampi nibaje hariya Bari kora mubeshera mwami
ari mugabo naje mwami ko nari ndamuzi numva bingoye kumva frère
eka sivyo sha sivyo
mugabo kijya kirato ciwe naco bahatoye gasha co bacashitse gute ari
ivyo bahatoye byose birabasha jewe gusa nazi neza ko mwami yera arera
mbeweho nibiki kumenguri ugomba kuvyemeza cyane ngo nta kintu bizi ko wewe gasha
ninde jewe eka nasho ndabizi ko
Uri sire gari.
Emwe ego.
Ni kumenga ugomba kwemeza cyane ko mwampiyera. Ntacu bizi.
Jewe gusa ndavyiyumvamo, ndavyiyumvamo ko yera.
Karibu. John ni wewe?
John.
Kaye mweretswe nandi.
Ari ari oya 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 rekere. Ahubwo nimumbarire.
Niki.
Ibyo bintu numvise bya mwami nibiki?
Rekaka
sha ni hatari. Rekaka urazi munabimbiye. Chondo. Nimanderefonye bunyene ambwire ko mwambafunzwe nkubizwa na gacha nibiki oya mbwira ari mbwira
urumva shango batoye kirato ciwe hagi hahora inzu yazibera
uvuze ngo ikirato
yego nyene none kumengo gajone wewe
c'est pas vrai ahubwo baye ahubwo baye hewe ubunyene ndirise ku gipolisi
jona yumviye ko mwami yafashwe kubera kirato ciwe cato hahora inzu yazibera Umengo hari ico bimwibukije none ngo aciye yirukanga ku gipolisi hari cyazo hava mufasha gayeme mukurindira ko bizogenda reka tubandanye tubasomera intano mwashikirije ku gice giheruka ariko nkuko vyama tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe
turumvise ngende fundirira mugenzi we biyagiriza ko ataco bakoze ngo babuze bamuhehe kugi bitumura vyakuri kuko umwe wese yagumye arindira ko abundi yogira icakoze bibahaye kiye cigwa
Wambirisho kibazo nilo zigeze tuiharanire wingozi muri komine gashikanwa yagize ati ikigwa nkuyemo nuko atawoza ararindira ngo mugenzi waraza kugira icakoze mugihabona hari abantu bageramiwe umuntu wese rero yobintwari atiri wararindira igikogwa cuwundi
Indi interano ya Emmanuel ndayishimiye munyeshure kuri lise mwaro agatifundirira mugenzi we kuba bararetse kuri agasahugwa n'ingendo iranga abantu batari bake muri ko ntibereye na gato ati rero umuntu ategeza kurekana kuri kwiwe ngo ntareke ikibi ciganze
Tuvu imwaro twerekeze mu ruyigi muri komine ya Gisuru aho Shimiyandemye Aziel nawe yagize ati kigwa nkuyemo nuko habaye ingorane nturindira uwundi ngo abari we yogira ica koze ngo ahubwo nande nogira ico mvuze ngo nakare ukuri guca muziko ntigusha
Abel w'imutambu nabagira ati kigwa nkuyemo nuko umuntu wese yuhagarara mu kuri ataravye mugenzi we canke ngo atinye igitsure c'abandi bo mu mugwi avamwo
Eka hari nabandi mwatwandikiye mucijije ku rubuga rwacu rwa Facebook hari nka Desire Kwizera yagize ati kigwa biduhaye nuko umuntu abonye urenganijwe atoreka vugira ngo abe niryo canke nirumve ko ngo impamvu ngo atinye kibano canke ubugenzi bo bafitaniye n'uwo ari kararenganya abandi ati Leo Funderi na mugenzi we bagize nabi kubona bihoreye kuri akaribwa ibitumbura byiwe babona ngo nibamuburanire ngo babe byabona bibushitse ati Leo umuntu wari we wese w'umushinga ntaha bushitse ahageze hose
Undi nitiyehe ntakiruta imana agira ati kigo biduhaye niko tutorindira kuvuga ibitari ko bigenda neza kandi ari cyo twari gufasha kugira ibintu nibiyangare ati nyifato ya Funderi na mugenzi we siyo kuko iyo bagira icyo bakoze zya munzi ntizari kujya bijya bitumura vyakori
Chris irankunda nawe ati burya gukora icyiza ntibirinda kwiyumvira cyane kuko tubikora tutiteze ibikurikira ati Funderi na mugenzi we rero bari guhagararira ukuri ngo niho ubutwari bwabo bwari kuboneka gucyo ngo bikaba icigo ku banyabugo n'abanyarusangi
Turangize ku butumwa bw'abanywanyi bacu baburungitse bacishe ku muhora wa WhatsApp aturavuga nka Kezimana Theodose umunyeshuri wo kuri NS nawe aravuga inyigisho yakuyemwo ngo nuko umuntu atoreka kuvuga ikintu ngo wundi araza kuvuga atari gihe icuretse kuvuga kiba cari ikintu gishobora gufasha gutinye kukivuga ugasanga wishe byinshi
wundi yatwandikiye bucije kuri WhatsApp ni Celestin Ntambukiye wibuhayira mu ntara ya Cibitoke nawe yagize ati nitwame tuvuga ukuri tutarinze kuraba urya cankuriya ngo nuko yoba hari ico muhuriye ko ngo kuko kuri niryo soko ry'amahoro
Vianen chuti wa munhara ya mgaru wakawawa muri kumine bisoro agirati kubona Funderi na mgenziwe wala si iganye. Ichigwa nguye munu uko mugihe chingorani atakura wabandi ahobo oze kiinga zitara kweka wukoze bikiwi.
Turezi nyishu mwashikirije kuya Aniseti Ndiba anje ya anditse ati. Ichigwa nguye munu uko mukuvuga ukuri wo shiru bwoba. Ngo kutavuza ukuri ubushigikiye bene gukora makosa bobigaheza rero bigatuma ikibi cyiganza. Reka interano mwatanze uyu munsi tuzigarukize ngaho tubonere nakajyo gushimira abakunzi mwese wa muri kiri kuri mwatwandikiye muva mu Kagera tubashimire cyane kubona mudahengeshanya kwa mamutwandikira ngo muterere mu kuzibira inyanduruko z'amabi y'ikivunga ubu nako ko mubimenyereye reka tubandanye tubasomera akabazo kugicemaje gutega amatwi
ahanuwe na Nadia Funderi yabonye kwigikwiye ariko bogenda kuraba kuri ngo naho bubura amahera yo kuri ibitumura vyiwe vyariwe ubufuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza kwivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati y'impunzi n'abanyabugo ndasubiramo ahanuwe na Nadia Funderi yabonye kugikwiye ari uko bogenda kurabakuri naho bobura amahera yo kuriha bitumura vyiwe vyariwe bupfuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza ko ivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati y'impunzi n'abanyabugo
akabazo murakumvise ushaka kwishura ni witinye urungira kuri za nimero nyene 45 amaja 888 99 50 ushobora no gutwandikira kandi ubicishije kuri 31 ubusa 903 kwa koresha bwa buhinga ngurukana bumenyi mushobora no kuringika interano zanyu mjije ku rubuga rwa Facebook cyangwa naho mukatwandikira mubicishije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 31 ubusa 903 mushobora mbere no kwironkera igikino muri kirukuri kundwe kundwi kuri WhatsApp mwanditse ubutumwa kuri yo nimero nyene ya 31 ubusa 903
reka rero turangize tubibutsa ko cari gice cy'amajana 558 muri kwa rukirikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho uta
cari gikino muri kirukuri
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ebi tutereye mwese amakuru mwariko mukurikirana kuri isahani yagarukiye dushimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro twashikije muri uyu mwanya kuri micro ariko na Ange Fidel Niyongabo twashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi tubifuriza kugira umugoroba mwiza no kubandanya tubatumira gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika